Digi di Radio Sud America. Radio Sud America vujira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutkumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru ya kakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda inzego z'ubutegetsi zongeye kudohora ku bijyanye no gutaha ubukwe ariko umubare w'abutaha si munini.
Amabwiriza ahari nuko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30. Ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza muri uyu muhango turarufite nk'uko murubona. Cya kabiri nuko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa.
Uwo ni Pasteur Emmanuel Rugambwa uyoboye itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi i Remera. Iyo nkuru n'andi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho leta y'icyo gihugu yarayitangaje ko abantu 40 bashya banduye virusi ya corona. Imibare rusange y'abanduye itangazwa na leta ni 144. Gusa imiryango imwe n'imwe iremeza ko abayo bahitanwa n'iyo ndwara, ariko leta ntibabarure mu bishwe nayo. Eloge Willika neza yabikurikiranye.
Padiri Clovis Nishimwe, icegera cha padiri mukuru wa paruwasi ya Rumonge mu manuko bw'uburengero bw'u Burundi, yafubwiye ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turarangiza. Amasanamu yakwiragiye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye abagize umuryango wiwe, abandi bakozi b'Imana bagenzi be n'inshuti n'abagenzi bari mu nkuka ya misa yo kumusezera bambaye udupfukamunwa canke maske mu Gifaransa, ikimenyetso co kwirinda kwandura no gukwiragiza umugera wa corona. Nubwo ataharuwe n'ubushikanganji bw'amagara y'abantu nk'uwanduye ikiza c'ingwara ya COVID-19, ibinyamakuru vyo mu Burundi vyanditse ko yari yajanywe mu ntango z'uku kwezi kuvurirwa mu bitaro bimwe vy'abigenga ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, kandi ko yari yanduye uwo mugera. Ayo makuru n'ijwi rya Amerika ryaje kuyemererwa n'umwe mu bakora kuri paruwasi ya Rumonge. Padiri Nishimwe yoba yanduriye umugera wa corona mu bitaro vya Rumonge, aho yakunda kuja kurangurira ubutumwa bwo gusengera abagwayi. Kuri ivyo bitaro abakozi bagera kuri 6 n'imiburiburi baramaze gupimwa coronavirus. Tuletu umupadiri imiryango itari mike iremeza ko abantu bayo bagwara hakagira n'abahitanwa n'ikiza cya corona, ariko ntibashirwe mu bitigiri cy'abagwaye canke bahitanywe naco. Ku munsi wa gatatu w'indwi nk'urugero, umukenyezi yahora atwara igisata cigisha ibijanye n'amagara y'abantu kuri kaminuza y'abigenga y'Ingozi mu buraruko bw'igihugu yitavye Imana ariko amanukanwa i Bujumbura inyuma y'iminsi yari amaze ari ku musego. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse nuko yari afite ibimenyetso vy'umugera wa corona, kandi n'ibitaro yarungitsweko vyari vyamaze guhabwa amakuru ko vyakiriye umugwayi wa COVID-19. Aho Ingozi nyene nubwo bitaremezwa n'abajejwe amagara y'abantu b'abanyororo bane n'imiburiburi bo mu ibohero rikuru ryaho, barapfuye mu ndwi zibiri za mbere z'uku kwezi inyuma y'ukuboneka ko ibimenyetso vy'ikiza cya corona. Uw'ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya neza umwidondoro n'umutama yaturuka mu ntara ya Kayanza mu buraruko nyene. Abagize umuryango wiwe bamaze kubwirwa ko yahitanywe n'ico kiza, baranze kumufuba biba ngombwa yuko abanyororo bagenzi we batumwa ko kugira ngo bamuhambe. Mu nyuma bajejwe ibohero bahavuye bafata ingingo yo gushira mu kibanza ca bonyene abafungwa bafite ibimenyetso vya corona, mu gihe ibinyamakuru bitari bike vyarimaze iminsi vyandika ko basanga ivuriro rimwe n'abandi bagwayi harimwo n'abagwayi b'igituntu. Iruhande yaba twashoboye kumenya ibinyamakuru mu Burundi bisigura ko imiryango itari mike ubu ibura babo bafite ibimenyetso vya corona, bakigwaye ntibemererwe kubasuhuza kubera abaganga batinya yuko babanduza, hageze gufuba bikaba ngombwa yuko babikora mu kanywa babo, kugeza naho mu gihe c'ikigandaro batinya guhamagara abantu kubera gutinya kwanduzanya. Bose bamenyesha ko ikibabaza kurusha ari ukuntu abajejwe amagara y'abantu batabaharura mu bahitanywa n'ico kiza. Hari n'abatari bake bavuga ko bahamagaye abajejwe gupima ntibabageraho, bakababwira yuko ibimenyetso batanze bikiri bike canke bitaruzura canke naho bidateye ubwoba. Hari n'abandi bidoze ko nimero za telefone zatanzwe zitariha, bahamagara biketse ko bafise umugera wa corona zidakora canke naho zigahamagara ariko ntizitabwe. Haraheze igihe kuva Burundi bwirukanye abakozi bakuru bakuru bane b'igisata cya ONU cyita amagara y'abantu OMS, harimo uwariserukira muri ico gihugu Walter Kazadimulombo hagati mu kwezi kwa gatanu. Abatari bake bakaba bavuze ko abategetsi b'u Burundi bafashe minenerwa ikiza cya corona. Aba bakozi ba OMS n'atambo yo kubirukana yigeze itangwa na leta byavuzwe ko yabagirije kwivanga mu itunganywa ry'ibikorwa byo kurwanya COVID-19, na cyane cyane mu gushaka kuvuga ko hari ibitigiri by'umurengera abajejwe amagara y'abantu bakabituvya, kandi leta idakora ibikwiriye kugira ngo ituze ingwara ku munsi wa kane naho president Evariste Ndayishimiye atambaye agafukamunwa mu gihe yarahira ukwambara amagamu minwe no gushyira agafukamunwa ku munwa byakozwe na General Gabriel Nizigama umuhanuzi mwishikira mu biro bya nyakwigendera president Nkunziza yamuhereje imenyetso by'inganje y'igihugu byatumye abarabi ibintu n'ibindi bibaza ko ari kimenyetso gikomeye cyo kudafata minenerwe kiza cha corona president Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yagarutse kuri ico kiza na hani impanura barundi kugeza ubu kuva mu gira makuru n'utanguye kuvugwa mu Burundi bitigiri bitangwa n'umushyiranganje bw'amagara y'abantu byerekana ko abantu 144 ari bamaze kuwandura 93 bakaba barakize umuramuhitana mu gihe 50 bakiriko baravugwa Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eroje uri kaneza nanone turacyari kubirebanye n'icyorezo cya COVID-19 aho mu Burundi kuva muri cyo cyumweru dutangiye ibitaro by'uturere muri icyo gihugu bizatangira gupima no kuvura abanduye virusi ya corona mu gihe ibyo byajyaga bibera mu mujyi wa Bujumbura gusa Minisitiri w'ubuzima mu Burundi Tadendi Kumana yabivuze mu mpera z'iki cyumweru mu kiganiro yahaye abanyamakuru asaba abantu kwirinda gukoresha imiti gakondo kuri iyo ndwara kuko ishobora kubatera kaga inkuru ya Desire Hatungimana
mu kiganiro n'amenyesha makuru umushikiranganje Tadendi Kumana yamenyesheje ko hari ingingo nyinshi baheruka gufata mu nama yahuje abayobozi batandukanye mu mushikiranganje bw'amagara y'abantu n'abaserukira uturere tw'ubuvuzi bwose muri zo harimo ku gikorwa cyo gupima no kuvura umugera wa corona kigiye kuza kirabera no hagati mu gihugu kugira ashobore gupimwa abantu benshi bashoboka ivyo navyo mu ndwiza bikazotangura
dushaka yuko mu misiza tuvuge mu ndwiza dutangura kwegereza abenegihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura rero ibyo twabishitse ko yuko ibyerekeye gupima no kuvura abenegihugu dushaka kubishyira mu mavuriro y'akarere k'ubuvuzi no kuvuga mu mavuriro ari hagati mu gihugu ibyo rero byarasaba ko uburyo buboneka n'abahinga bigisha abijejwe burero twabonye yuko uburyo bwabonetse mun bitangura rero baratangura kwigisha abahinga bajya bapima hamwe n'abavura abagwayi hagati mu gihugu kugira ngo bikunde duheze twegereze abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura bitagoranye
kubijyanye n'ikibazo cy'ibikoresho ko byo babikwiye narijya bagiye gukorera mu gihugu cyose umushikiranganje Tadendi Kumana yamenyesheje ko ikibazo cy'ibikoresho cyatorewe umuti
ubujye tuzokoresha mu bitaro turafise amamashini bita Genexpert ni 26 murumva yuko turaje intara zose zirafise ico cyuma ni cyuma nyabwonko rero ico twari tubuze yari muvuga mu kirundi biragoye yari amakartushi ni kuvuga n'ubuhinga bushobora gukorana n'izo mashini zahora zidufasha gupima igitunu gupima umugera wa sida rero izo zarabonetse tuzotera ku bitaro amalaboratwari ashika 26 hagati mu gihugu ivyigisho zaba zobikora zizokorwa na UNSP guhera mu ndwiza hanyuma amareactif bazokoresha yarashize
mu gihe mu gisagara ca Bujumbura hibonekeza abantu bigize abaganga b'iyo ngwara bagakoresha imiti y'ikirundi abandi bakivura iwabo bakoresheje mwene iyo miti nyene muganga Ndikumana abasaba kwirinda kwivura nyabuna urwaye akitura ababigenewe
ikindi tumaze kubona hariho abantu bashaka kwikika inyuma y'ingwara ugasanga bariko barahubisha abene gihugu bavuga hariho abusanga bariko badanze mikaratusa hana hariya bavuga ati ibi byatsi biravura twebwe ico tubona kandi bahantu babene gihugu nuko umuntu abonye ibyemyeso twavuze cyiza rero boja kwa muganga ivuriro ribegereye hakiri kare turaje rero ibiharo dufise ko 80% bakira tugasaba rero abene gihugu bijya byiza kwiyubikira cyangwa gufata ibindi tubahanura ko boja kwa muganga hakiri kare
mwamenya ko abantu ijana na bane ari bamaze kwandura uwo mugera mu gihugu cy'u Burundi 75 barakize 78 baracari ko baravugwa nayo umwe akaba yaritavye imana nkuko umushikiranganje Ndikumana yabishikirije yanamenyesheje ko mugiye mu ntango iyo ngwara yavurirwa mu bitaro vya Clinic Prince Louis Gasore gusa ubu nibindi bitaro nka Hôpital Militaire Ruhalet Bumerec na Polyclinic Centrale byarahawe uburenganzira bwo kuvura ababituye bafise iyo ngwara. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire, noneho tujye mu Rwanda aho nyuma y'iminsi itanu leta ikomore yabifuza gusezerana imbere y'Imana kuri iki cyumweru abageni ba mbere bahawe iryo sezerano mu rusengero rw'Abadivantiste w'umunsi wa karindwi I Remera. Abageni babwiye Ijwi rya Amerika ko banezerewe cyane nyuma y'uko ubukwe bwabo bwari bwarasubitswe kuva mu mezi atatu ashize. Asumta Kaboye yatashye ubwo bukwe.
Rusengero rw'Abadivantiste w'umunsi wa karindwi I Remera mu muhango wo gusezeranya nta baririmbyi bari bari mu rusengero nk'uko bisanzwe gusa hari umuntu umwe waherezaga abapasiteri mikoro ndetse agashyiramo n'uturirimbo. Ni umuhango wabaye hakurikijwe amabwiriza yose leta yashyizeho mu rwego rwo gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 yaba abageni ababaherekeje ndetse n'ababyeyi ku mpande zombi bose bagombaga kuba banditse ku rupapuro hakinjira uhamagawe utari kuri lista agasubira inyuma. Abashinzwe kwinjiza abantu bagombaga kureba ko abaherekeje abageni ndetse n'abageni ubwabo bambaye agapfukamunwa utagafite yahitaga yirukanwa. Abageni n'ababaherekeje bagombaga kubanza kwisiga umuti wabigenewe mbere yo kwinjira mu rusengero. Pastor Emmanuel Rugambwa uyobora itorero ry'Abadivantiste w'umunsi wa karindwi I Remera yabwira Ijwi rya Amerika ko ubu batangiye kwakira abageni cyane cyane bahereye kubasezerana mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane. Uyu muyobozi akemeza ko bagerageje kubahiriza ibyo leta yasabye byose.
Amabwiriza ahari nuko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30. Ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza muri uyu muhango turarufite nkuko murubona. Icya kabiri nuko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa. Icya gatatu nuko bagomba kwicara mu nsengero bahanye umwanya wa metero ebyiri. Keretse nibura abageni bo birumvikana nta ugomba guhererekanya ibikoresho microphone zikoreshwa amafoto ntawemere kwegera undi keretse abageni ubwabo nibo begerana bagafatwa ifoto.
Kwikubitira abasezeranye kuri iki cyumweru n'abari bafite ubukwe basubitse kubera icyorezo cya COVID-19. Umugabo ati ni umunsi twari dutegereje igihe kinini.
Twari dufite ubukwe mu kwezi kwa gatatu tariki 22 bafunze nko mu kwa gatatu nyina nka 15 aho ngaho kure twari tubitegereje tugize Imana tubona habayemo agahenge ko kuba twabikora.
Umuretse busumba ikorera mu biwanyu kwakira abantu bake
yabemeye mu hoteli ntago ari mu mago.
Ntibyari bisanzwe kubona umugeni wambaye agapfukamunwa atagaragara ku munsi we w'ubukwe ariko uyu mugeni utifuje ko amazina yajya ahagaragara yemeza ko ntacyo bimutwaye.
Ntacyo bitwaye kuba agapfukamunwa ni ubwirinzi. Ntacyo bidutwaye. Ikinshimishije ni uko nje gusezerana imbere y'Imana ibindi by'agapfukamunwa n'ubundi bwirinzi ntacyo byambangamiraho.
Kuva leta ikomoreye amatorero n'amadini kongera gusezeranya abageni imbere y'Imana hari amwe mu matorero avuga ko bitaraborohera kongera gusezeranya kubera umuhango usanzwe uba mu matorero menshi no muri kiliziya gaturika wo kubanza kuranga abageni. Umuhango wo kuranga bifuza gushyingiranwa ukorwa hatangwa umwirondoro w'abifuza kurushinga ndetse bagasaba bumvise ayo makuru kugira icyo bavuga kuri abo bageni ngo harebwe niba nta miziro bafite. Abayobora amatorero bakibaza uko bazabyifatamo mu gihe bitarashoboka ko za kiliziya no mu matorero anyuranye abakristo bongera guhuriramo ari benshi ngo amateraniro abeho uko byari bisanzwe. Itorero ry'Abadivantiste w'umunsi wa karindwi mu Rwanda bo basobanura ko ibi bitababereye inzitizi kuko baranga abageni bifashishije ikoranabuhanga.
Ikindi kandi nubwo insengero zafunze abizera tudafite ahantu duhurira ariko dufite imbuga duhuriraho nk'abizera. Duhurira kuri za WebEx, duhurira kuri za groupe WhatsApp. Icy'ingenzi burya ni uko tuba dufite ahantu duhana amakuru. Ubu tugomba gukora mu buryo budasanzwe kuko turi mu bihe bidasanzwe. N'abo ngabo tugiye gushyingira twabashyize ku mbuga duhuriraho kwa Remera ndetse na Kigali Bayiringo Church aho abageni baturuka kandi abantu babonye ko bagombaga kurangwa inshuro ya gatatu. Iyo umushyize rero kuri groupe y'abizera iriho abizera 250 ugashyiraho amafoto ye ndumva wagira icyo muvugaho yakivuga.
Iyi gahunda ije nyuma yaho leta yasabye amatorero n'amadini akorera mu Rwanda gushyiraho uburyo bunoze bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 mbere y'uko insengero zongera gukomorerwa zikongera gukora. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Urakoze Asumta Kaboye, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ejo kwa gatandatu wari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi ku isi hose. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryerekana ko mu kwezi gushize impunzi z'abarundi zigera ku 334 zari mu nkambi zitandukanye muri Tanzania, Uganda, Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi muri uyu mwaka usanze babayeho bate. Aba ni bamwe mu batuye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania baganiriye na mugenzi wacu James Joven.
Umunsi mukuru w'impunzi ugeze dufite ingorane zitandukanye hano mu nkambi yacu kuko ibibazo dufise ni byinshi. Turafise ubukene bw'inkwi, turashobora kugenda kwivuza ugasanga turabuze imiti, umuntu adafise ayo mahera yo kujya kuyigura ugasanga aragize ikibazo agwariye muhira no gufarapfuye, cyangwa ugasanga n'ufise indwara ishobora kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga arabuze ukuntu agenda bivanye n'ukuntu batamurekura cyangwa ngo bamwandikire urukaratasi rumwemerera gusohoka inkambi yo kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi. Ugasanga benshi baciye bapfa
amuretse ngo utahe tufite ngo bibazo bigira nte ntibihera bibazo bigumamo. Icyo kuba tayo gito kivuga no kwanyu n'ibintu bitagize bapfa akabatoza kuri abana ngo bari bagarutse hari mu mwaka uheze ikibazo cinzwe bafite herako ndubika nasita katike ndagasabanye bakampaye mu kwa gatatu kwa kagomba guhere abandi basakarije ndi kusengera hari ubucinde nk'ubu nyene sanga amaze kubasakarira abagwa bazogaruka urumva ntibagize ene ntibagarutse mushika nanjye uvuga nk'imvura iguye nawe urundi ngosha kuva by'ukuri ko ndi mpunzi by'ukuri cenda aja mu mashami hari yepfo bamagatike ndagaruka kuyibyara akatije hiyo ruguru nayo imaze gutora nk'inshuro zirenga zitandatu bimburi kigwa ndandika n'intuze ya nakapapuro kandashya mu gasandugu antangishije kitendo
ubuzima by'impunzi tuko turaba bwishi bumwe bwifashe nabi kuko tuko turaba nk'ubu uye ubuzima bw'impunzi dufise inzu zito zito cyane kandi tumaze kuba dufise inzu badusohoye baduhaye zirimo izimba bibiri izo zimba bibiri aho kurondera ntahariho ntabiko ni dufise rero bimaze kumera uko uburyo mu cyusanga atagishashe usanga ari ingorane nyene kabisa tuko turasaba kujyana n'umu bijyanye n'umunsi mukuru w'impunzi ko botwongereza amazu kabisa amazu ni makeya inzu ni zito zito cyane.
N'uwo munsi mukuru abantu benshi ni ukuvuga benshi mbere benshi gusaba benshi bari bawuze umuga harimo n'abata umenya kubera ku bintu nyine usanga umengo biragoye ku byerekeranye n'injya hanini mbere ukuntu ndayibona kandi no kuba umunsi mukuru wabaye nibyo mugabo umva natwe ntibyatunezereye neza kumva umunsi mukuru wabaye mugabo ntihagire n'akantu tuvuga ati tituraroza ujye umunsi mukuru uri kumwe n'abantu n'isabo turi kumwe ni n'agafashanyo kabonetse akaduhera hamwe nyine nk'impunzi. Ni ukuvuga rero uwo munsi mukuru nawo ntiwatunezereye neza kuba twokora turi muhira ntabafanye twa karose nta umva ntibyatunezereye neza.
Ngorane umuntu duhura nazo ni nyinshi cyane egome kuko usanga ubuzima budabandanya bugenda imbere neza kuko usanga umuntu nyene ari impunzi ntagira isanzure umuntu kugira ngo ashobore kwiteza imbere nkatwibwe impunzi. Impunzi ibibazo duhura nabyo ni kutagira umwidegenzyo wo kugenda kurondera utwo dusanzwe tugira gute dusanzwe dukeneye na cyane cyane mu iterambere iterambere ry'abana bacu canke iterambere ry'imiryango nyene ugasanga nyine turi ahantu tubaho nyine twugarijwe turahura n'icyo kintu egome hamwe nubwo dufashwa cyane mu bintu by'ifungurwa ariko hariho amagara y'umuntu nayo nyene kandi usanga tubangamiwe cyane. Egome nk'umunsi mukuru w'impunzi cyo nasaba nk'impunzi bagenzanje zigenzanje nyene nasaba yuko twoshobora kwiyumvamwo amahoro muri twebwe ubumwe n'umunezero rero n'urukundo bikaba hagati muri twebwe kugira ngo dushobore kugiranira amahoro tukiri inyuma y'igihugu maze twinjiye mu gihugu bishobore gucimbataza amahoro twabaye mu nyuma y'igihugu tuyinjize mu gihugu cha twibarutse
cyane gusenya ugasanga umuntu aragize ingorane iyo yagiriye gusenya cyane cyane abakenyezi nabigeme kandi nawe kindi kubitaro ugasanga nituvuwe neza imiti turonka nikwiye wabugwaye malaria bakakwandikira nkatayugwaye kandi bimenyetso byose byumva ko ari bya malaria ugaca bakacaguha paracetamol kandi azikavura malaria nukuri tuvuga ko umunsi mukuru w'impunzi ushitse kweri dufite ibibazo ikibazo kijyanye n'umutekano si cyane nta mutekano dufite ukwiye kuko urashobora dufatiye nko ku masoko nk'ubu isoko bayugaye none umva tudosuma utunyanya hehe na gatunguru tubikura hehe urumva n'umutekano muke ku muntu cyane umuntu yarafise utwashara yahora dandaza urumva ubu bigiye guhagarara umva n'uwo ufite umutekano mwiza
umunsi mukuru w'impunzi ku isi ni ibibazo byinshi cyane kuko umenga nta burenganzira buhari bw'impunzi buragaragara cyane kuko dufata nk'akarorero urashobora kuba wahungiye mu gihugu kanaka ugasanga ubayeho mu ruzitiro udashobora kujya inyuma y'uruzitiro namana inyuma y'uruzitiro na abene gihugu baho hantu rero muri icyo gihe aba impunzi zica zibaho mu muzingi zitagira icyo zifasha zitegemeye nyine zirindiriye nikiba zifashiriza muri uwo muzingi honyine mugatafisha adashobora kuronka uburenganzira bwo kujya kwironderera nawe avuga ati nubwo ndi impunzi ndafise uburenganzira bwo kuza kurondera imfungurwa nshobore guhindura ndiye uno munsi ejo ngizi acaguma muri uwo muzingi nimba amuzanira ibijumbo azaguma kirya ibijumbo imyaka yose azoba ngaho ahantu nimba ari ubushaza azaguma kirya ubwo bushaza n'ubufu iminsi yose azoba ngaho ahantu azokugira ahindura imfungurwa ku by'ukuri nari nipfuza ku mashyirahamwe arongowe muri hasere ajejwe impunzi no kwipfuza cyane ko yoja hamwe kugira ngo atore ikibazo cy'umuhicu munzi umuntu yahunze ntagumane ibibazo yazananye yahunganye ntace azakongeramo nibindi ngo bitume no gusara ashobora no gusara mu mutwe kuko ahageze ntavuye ntagiye nari nifuza yuko leta yo baratwakiriye yo duburenganzira tugatembera tukaza kurondera kugira aho umuntu azoba ari mu buhungiro hose yumve nayo ko ari umuntu nkabandi
hari umuntu arose utuntu bakamurara ko urumva nyine usanga ari hatari ari nk'utwo bagufashishije ugashusanga nyine urumva nyine n'utwo bakuhaye turaheze barakwize barakwishe nabi kuza nayo mahera ngo wagiye kuyora ugashusanga kandi cumengo twari gupfa umumengo twakwigumira ino mu mutekano kigaca mbona yuko kweri uwo munsi mukuru w'impunzi nibwo twari twanawumvise niko twakize amagara make bwa babaye badushikije kuba bashike hiyo kuza kuwumviriza urumva nabo nyene niko bakoze je kubera ntumvise nyene yuko kungene ndarose ingufu zo kujyayo urumva abandi bagiye mugabo ntango
cyane twifuza twebwe dusaba yuko ego twumvise yuko ino habaye umunsi mukuru w'impunzi mbwa twebwe nibwo twawugiyemo twebwe ntitwawunezerewe kubera yuko twebwe dusanzwe turi ngaha twatantuze dufite imitamibereho myiza dufite hano kugira ngo rero twebwe ibintu bibera mu ntuzenya mu Burundi abo batware barabe batwawe barabe batowe twebwe icyo dusaba yuko natwe nubwo mu gihe tujya ati turahungutse bo dufatanye nk'abantu nyine basigaye mu ntuzenya bakadufata nk'ujya ko nyine bagafata nk'abarundi ko twatugiye mu gihugu cyacu cy'amavuko bakadufata nk'abandi basanzwe iyo ubwo rero ku buryo nk'abo babifuza guhunguka nabo batabifuza guhunguka yuko umubyeyi wacu yuwe na leta yuko bakomeza kudufasha nk'uko nyine basanzwe badufasha
muri rusange ubuzima bw'impunzi bwifashe neza ariko si mu bisata byose kuko ugerageje kuraba nko mu gisata kijyanye n'amagara y'abantu aho hantu haracari ikibazo kuko abantu benshi baragwara indwara ariko bagiye ku bitaro usanga ku bitaro atamiti hari benshi bigatuma benshi bashobora kugwara bagapfa kandi bashobora kuvugwa tugerageje kandi nk'abantu bafite indwara zitandukanye kumbure zishobora bishika ko bashobora kugenda kuvurirwa hanze y'ikambi nk'iza Bugando n'ahandi usanga icyo kibazo kweri kitihutirwa ndetse benshi bakasigana n'ubuzima kandi ugiye kuraba nk'ibintu bijyanye n'ibikoresho kuva dushika hano mu ikambi twaronse ibikoresho rimwe gusa tukinjiye gushika ino saha rero ibikoresho byaraheze kandi ugasanga ni kirumara mu buzima bw'impunzi ikindi nacyo tubwiye mu bintu bijyanye n'uburaro inzu twahawe ni nto ugasanga umuryango nawo guma wiyongera bikacha bituma ko nubwo ushaka kuvuga ati ngo hinge niungure ko gatoyi ibintu byo gusinyusa kazo bikabura ko cyasanga mbere na yandere y'ugwaruka igenda itituka bivanye n'ukuntu abavyeyi bamwe bamusanga batsaha baborewe ugasanga bamwe n'ukurangura amabanga yabubatse bariko arayarangura abana babona urumva ko ari ikintu kitameze neza ikindi kijanye n'ubuzima bw'impunzi twahandikosiga inyuma ku kintu kijanye ni kuronka ibintu byo gutekesha tuvuge nk'inkwi ni ikintu kwereka ibangamiye ubuzima kwatwe bw'impunzi hano kuko ugerageje kugenda inyuma y'ikambi bamwe barahasiga ubuzima abagabura bagarutse kuko nta mugambi n'umuhare wo kuvuga ati bo dufasha kugira dushobore kuronka inkwi narije inkwi aho ziva ari kure cyane turenze kumaza gusohoka ikambi
je ndifuza ko mu gihe abagiye abashyirahamwe akorera mu gihugu cy'u Burundi ko yabafata mu nda akaberekana bo ko ari abantu nk'abandi akabereka ko ico bahunze caheze nimba bategwa ubwoba ubuzo batera ubwoba akavuga bati camu genda ngana muhiture hanyuma babatunganirize ndetse no kubafasha bashobore kubafasha byimva mutima babone ko basubiye mu muryango wabo babone ko bagiye kuronka amahoro bari bahunze babona ko atamara bafise babone yuko amahoro yasasagaye cyo igendo subira guhunguka igendo subira guhunguka ico nize ngaha aye no kubana n'abantu batandukanye imico yose narayize twabanye n'abantu batandukanye gose mu gihugu cy'u Burundi tuzo kwiga kubana no mwumwe wari wese kuko azo barabarangundi nkanje kandi tuva no mu gace kamwe ndetse nabuva mu ntara zose ahantu hose ntara yose nojamwe narize kubana n'abantu bitandukanye naho nahoramba
emu atubaje ikibazo kijanye n'acho n'umutekano umutekano hari mu itambi mu byukuri wifashe neza ariko kimwe kimwe urahungabana bivanye no kutumva kumwe kuko nga cyane cyane ugiye kuraba nk'ubuzima bw'ikambi amasoko amaze kugagwa twebwe ibyo turonka turonka injya z'ubwoko bumwe byasabwa kuko twebwe n'ingurube urashobora kuyikabira byasabwa ko dushobora kugira ande gukabigwa ifungurwa tugize ngo tugende gukaba ufatiwe hanze bamwe bashagenda gufungwa bakamara amezi atandatu n'ibindi bari bagaherera mu gasho bagasinzigarizwa n'ubuzima umva mu ico gihe twavuga ko umutekano wifashe neza ariko muri rusange migenderanire hagati ya twebwe n'abenegihugu ba Tanzania migenderanire yari imeze neza nubwo bamwe bamwe umenga ntituvyumva kumwe ikindi kibazo mwatubajije ikibazo c'indero y'ugwaruka mu vy'ukuri indero y'ugwaruka yatitutse na cyane cyane ugiye kuraba ukuntu nk'ubu twari mu kiza ca corona amashuri atiga no kubwira ko benshi bazosubira ku ishuri bamwe barabaye abakenyezi abandi abagabo kuko bamwe ariko batwara inda z'ishushu ku bwinshi cyane no kuvuga indero yatitutse abigeme basigaye batamasaba bigombeye ntibacumvira abavyeyi kuko kari umwigisha yaragorora umuvyeyi akagorora ariko kubera birirwa muhira bamwe baragenda iyo bagiye ugasanga muhira indero vraiment yatitutse rero uri kurambaza kazoza kimunzi mu gihe twaguma turi munzi vraiment ndabona ko kazoza kabanda katazo bakameze neza
indero y'ugwaruka ubusinziza kubera amashuri yahagaze benshi birirwa barayerera bagenda mu mapori abandi n'ugukina umupira umva indero sinziza kukumva umwana ntarangwa muhira ntatumwa bamwe bahebye n'ishuri bavuga ko batazosubirayo niyo amashuri yatangura indero ubu sinziza kugwaruka kubera icyo kita cya corona kuko benshi ntibagitumwa ntibacumva umva basa nk'ukumenga bari hebye nyine by'amashuri byarahetse rusa nk'abantu menga turaboshwe kuko bamaze kugara iyo soko canke bakatugarira kudasohoka inkambi kugenda kwironderera urumva ibyo byose ntibiduhumuriza si ibintu biduhumuriza mu buzima bwacu yaba bishoboka botungururiza ahandi hantu kugira tubeho neza nk'abandi
bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania baganira na mugenzi wacu James Jovin ukorera muri icyo gihugu inshuti muduteze amatwi amakuru yacu y'aka kanya n'aha tuyasoreje nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi hamwe n'abagenzi banjye bandi bamfashije kuyategura yegeranyijwe na Facil Gabe Hugendi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe